radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kinundi n'ikinyarwanda. Ndongeye kubasuhuza muri kwena Venice Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abageze mu zabukuru bo mu Rwanda barasaba Leta kubashyiriraho urwego rubahuza kugira ngo babashe kwivana mu bibazo byinshi bibugarije birimo iby'ubukene no kwigunga. Abategetsi muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo hejuru ku ngamba zirebana n'amahanga bashubije ibibazo bya Sena ku mfashanyo izahabwa Israeli na Ukraine. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidel Niyongabo. Israeli yatangaje ko abasirikare bayo bishe umwe mu bategetsi bakomeye mu bya gisirikare b'umutwe wa Hamas, bateguye ibitero byaguyemo abantu mu majyepfo y'igihugu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10. Fidel Niyongabo.
Igisirikare cya Israeli n'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi Shin Bet kuri uyu wa kabiri byasohoreye hamwe itangazo rivuga ko Nassim Abu Ajina yishwe mu gitero cya bombe. Iryo tangazo rivuga ko Abu Ajina yari ayoboye umwe mu migwi y'abagwanyi ba Hamas witwa Beit Lahia Battalion. Uyu munsi nyene igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyakoze ibitero mu bice 300 muri Gaza mu masaha 24 arangiye gikoresheje inteko zigwanira mu kirere no ku butaka. Cyamenyesheje ko abo cyita bakora iterabwoba batari bake bo mu gwi Hamas bishwe muri ibyo bitero. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas ku munsi wa mbere bwatangaje ko abantu barenga 8,300 bishwe mu bitero vy'indege z'ingwano vya Israel. Benshi muri bo akaba ari abafasoni n'abana. Ishyirahamwe rijejwe gutabara Save the Children rivuga ko abana barenga 300 bishwe mu ntambara hagati ya Israel na Hamas. Ibitero vya Israel vyabaye amasaha make nyuma yuko umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ateye ivyatsi akama makungu yateye kamusaba ko hoba gahengwe mu ngwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Netanyahu yatangaje ko kwoba ari gukora ivy'umugwi Hamas wifuza ko ari bintu bitazoba kubera iki ari gihe cy'ingwano.
Umwami w'Ubwongereza Karoli wa gatatu ari mu gihugu cya Kenya mu rugendo rwe rwa mbere mu gihugu kiri mu muryango wa Commonwealth w'ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza.
Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bashitse ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Bakiriwe kuri uyu wa kabiri na perezida wa Kenya William Ruto mu ngoro iwe. Ambasade y'Ubwongereza muri Kenya yatangaje ko umwami Charles wa gatatu azobonana n'abasekombata kugira bashimire ku ruhara bagize mu gufasha Ubwongereza mu ngwano z'isi yose uko ari zibiri zabaye. Ibiro by'umwami Charles wa gatatu byatangaje ko azokwemera ibihe bibi byaranzwe n'intwaro ya gikoloni y'igihugu ciwe. Umwami Charles wa gatatu n'umutambukanyi wiwe umwamikazi Camilla bagendeye imva y'umugwanyi yaguye ku rugamba atamenyekanye mu kibanza citiriwe Uhuru. Ijambo ry'Igiswahili rivuga ubwigenge. Umwami Charles wa gatatu na perezida wa Kenya William Ruto bashize urugori rw'amashugwe kuri iyo ndatemwa imbere y'uko baja mu kibanza kiranga insinzi y'ukwikukira kwa Kenya mu mwaka w'1963. Urugendo rw'umwami Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla rubaye mu gihe Kenya iri kihimbaza imyaka 60 irangiye ishikiye intaya y'ukwikukira. Kenya n'Ubwongereza birafitaniye imigenderanire myiza, yamara rimwe na rimwe iyo migenderanire yarabayemo ibibazo kubera urugamba Kenya yamaze mu gihe kirekire kwo kwikura ko intwaro ya gikoloni y'Ubwongereza. Abanyakenya ibihumbi n'ibihumbi barahasize ubuzima muri urwo rugamba.
Lionel Messi umukinnyi w'ikirangirire mupira w'amaguru uvuka mu gihugu cya Argentina yatsindiye ikindi gihembo cy'umupira wa zahabu ku nshuro ya 8 nk'umukinnyi wa mbere ku isi w'umwaka w'2023.
Lionel Messi yatsindiye ako gashimwe kagira ku 8 inyuma yuko afashije igihugu ciwe cha Argentine gutsindira igikombe c'isi yose cy'umupira w'amaguru muri Qatar mu mwaka urangiye w'2022. Ibindi bihe yatsindiye ako gashimwe hari mu myaka y'2009, umwaka w'2010, uw'2011, uw'2012, 2015, ibihumbi na cumi n'icyenda no mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe. Igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru nicyo gikombe atari bwatsindire mu buzima bwiwe bw'umukinnyi w'umupira w'amaguru. Lionel Messi afite imyaka 36 yarangije mu kibanza cya mbere imbere ya Erling Haaland, umukinnyi w'umusatirizi mu mugwi w'umupira w'amaguru wo ku rwego rwa division ya mbere Manchester City wo mu Bwongereza, na Kylian Mbappe bahoze bakinana mu mugwi Paris Saint-Germain mu Bufaransa. Messi yarashimiye umumenyereza mukuru w'umugwi serukira gihugu wa Argentine abo bakinana muri uwo mugwi n'abakozi bawo kubera batumye atsindira agashimwe k'umukinnyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka w'2023. Yavuze ko anezerewe cyane no kuba yatsindiye ako gashimwe, yatangaje ko ari iteka kuri we atazokwigera yibagira. Yavuze ko gutsindira igikombe cy'isi yose aricyo kintu batari bwashike ko. Yaboneye akaryo ko gushimira abantu bose bafashije gutuma igihugu ciwe ca Argentine gitsindira igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka urangiye w'2022.
Murakoze Fidel Niyongabo kwa makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi niko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio3.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abageze mu zabukuru bo mu Rwanda barasaba leta kubashyiriraho urwego rubahuza kugira ngo babashe kwivana mu bibazo byinshi bibugarije birimo iby'ubukene, kwigunga ndetse no kubuzwa uburenganzira bwabo. Byatangarijwe mu nama yabahurije I Kigali n'abaturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Kigali Asumta Kaboyi.
Inama yahuje abahagarariye imiryango y'abageze mu zabukuru yabereye I Kigali kuva kuri wa mbere yasojwe kuri wa kabiri. Abayitabiri baturutse mu bihugu cumi bya Afurika birimo Uganda, Tanzania, Malawi, Nigeria, Mozambique, Somalia, Togo, Sudani y'Epfo, Kenya, Ethiopia, Cameroon ndetse n'u Rwanda rwayakiriye. Harimo n'abaturutse mu gihugu cy'Ubudage, Ubwongereza, Canada na Amerika. Ni inama iterana buri mwaka ariko nibwo bwa mbere ibereye ku mugabane wa Afurika. Ni inama yari igamije kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo imibereho y'abageze mu zabukuru irusheho kuba myiza. Mu byavuye muri iyi nama hari uko buri gihugu gikwiye gushishikariza leta yacyo kugira ngo ishyireho gahunda n'ingamba zo gufasha abageze mu zabukuru. Muri iyi nama ibihugu bya Afurika byagiye bihuriza ku kuba abageze mu zabukuru babyo usanga babayeho mu bukene, benshi bamburwa ibyabo n'imiryango yabo ya hafi. Abaturutse ku mugabane w'Uburayi na Amerika bo bagaragaje ko bafite umuco wo gushyira abakuze babo mu bigo bibitaho. Eri Mugabo w'Ishema, umugabo w'imyaka 56 nubwo ataragera mu cyiciro cy'abakuze ariko ayobora ishyirahamwe Tsindagiza ryita ku bakuze mu Rwanda. Mu izina rya bagenzi be bitabiriye iyi nama, yasobanuye umwihariko wa buri gihugu mu kwita ku bakuze.
Abo turi kumwe barimo kutubwira ko abantu bageze mu zabukuru hari henshi babica, babatwikira. Ababona abantu bageze mu zabukuru bakavuga ko ari abarozi, cyane cyane abageze mu zabukuru banakennye. Twahoze tuvugana nabo muri Nigeria, twavuganaga nabo muri Kenya, abo muri Sudani y'Amajyepfo, aho hose no muri Cameroon bavuga bati no abantu bageze mu zabukuru bafite ibibazo kuko abantu baravuga ngo ni abarozi.
Nubwo mu bihugu bimwe bya Afurika hagaragaye kutita ku babo bamaze gukura, Mugabo w'Ishema yerekanye ko no mu Rwanda abakuze batitabwaho uko bikwiye.
Abantu bageze mu zabukuru hari abantu benshi ubungubu rwose baheze mu nzu badafite imiryango, badafite ababitaho. Abantu bageze mu zabukuru abenshi yajya kwa muganga yatangiye kuvuga ikibazo cy'ijisho, ikibazo kirunaka, bakambwira ati rwose muzehe cyangwa mukecuru urabizi hano ntabwo tuvura izabukuru. Ikindi kibazo bafite gikomeye ni ukubuzwa uburenganzira bwabo ku mitungo.
Umwe mu bageze mu zabukuru ni umusaza w'imyaka 70 wavuganye n'Ijwi rya Amerika. Ntabwo yari yitabiriye inama, namusanze mu mujyi wa Kigali. avuga ko mu myaka bagezemo akenshi bakunda guhura n'indwara zidakira. Tuganira yagaragaje ko afite indwara ya diabete, indwara y'umuvuduko w'amaraso, ariko akagaragaza ko hamwe na bagenzi be bahura n'izi ndwara usanga rimwe na rimwe umuryango utabitaho.
Uko ababana n'ufite indwara zitandura bakwiye kubabanira ni ukubihanganira, ni ukwihangana. Tuzi ko kamere umuntu irambirwa vuba, kandi hari ikindi abantu bafite abo barwayi bakunze kugira, bakunze guha akato abantu bafite indwara zitandura. Nkatwe bigitangira abantu baratubwira bati bari abantu ni igihano Imana yabahaye, bakadutererana bakatwihorera. Hari abo bafungirana mu rugo y'umuryango ugize umuntu ufite ubumuga, batangira gutekereza ko bazabaseka ko bafite umuntu w'ikigoryi. Iyo myumvire bakwiye kuyicika, bakumva ko uburwayi bwose ni nk'ubundi.
Kugeza ubu abageze mu zabukuru hari ibyo basaba, basanga byarushaho kunoza imisazire yabo. Madamu Joyce Murenzi atuye umujyi wa Kigali n'umubyeyi ufite imyaka 65, kugeza ubu yigishaga muri kaminuza y'u Rwanda mu ishami ry'ubuvuzi. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko agiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, kandi ko yasabye kujya agira inama abageze mu zabukuru. Kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika, uyu mubyeyi yagaragaje uburyo abakuze bakwiye kwitabwaho bagasaza neza.
Umuntu umerewe neza, umwana we azana umubyeyi we akamuzana yamwubakiye ibyo bita boys quarter, inzu inyuma, akamushyiramo televiziyo, akamuha byose. Ntafite amafaranga no kugira ngo bagende bamusubize nimugoroba, akahubwo baza barushye. Rero ibyo bintu byo kumushyira ahantu, niba hari ikintu kibi kibaho, kuko ibyo bimwica mu mutwe. Sinzi ukuntu twabwira abashoramari kugira ngo ariho bashore imari. Noneho dufoma abantu bareberera abantu muri abantu, hakabamwe abantu bakabigisha neza, bakabaririmbira, bakabajyana muri siporo, ukabona nyine ari ibintu byiza barimo kubakorera ku buryo bibabeshaho neza. Aho kugira ngo bavane hariya mu cyaro ifuke, usanga mukareba noneho ukabahuriza hamwe nk'amatsinda, bakajya bahura bakaganira bakaganira ntibabura utuntu bakora, utwo bashoboye.
Ishyirahamwe Nsindagiza ryita ku bageze mu zabukuru risaba Leta gushyiraho urwego ruhagarariye abakuze kugira ngo hamenyekane ibibazo byabo.
Ni ngombwa ko abantu bageze mu zabukuru nabo bagira ihuriro kuva mu rwego rw'umudugudu, akagari, umurenge, akarere n'urwego rw'igihugu, kugira ngo nabo babashe kugira aho bavugira. Niba hari gahunda Leta irimo gushyiraho, irimo gushaka ibitekerezo, bavuge ngo hari abantu bahagarariye abageze mu zabukuru.
Kugeza ubu mu Rwanda habarirwa abakuze bagera ku 162,929, imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare yavuye mu ibarura rusange ryasohotse umwaka ushize. Iri barura rigaragaza ko abenshi muri abo ari abagore bagera ku 5,662, abagabo bakagera ku 5,567. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Ambasade y'Uburundi mu gihugu cya Afurika y'Epfo iratabariza Abarundi barenga 90 bafungiwe muri icyo gihugu mu mujyi wa Pretoria. Hafi ya bose bafunzwe bazira ko ibyangombwa byabo byarangije igihe, bakaba batarabona ibindi. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru.
Abo Barundi bafungiwe mu gihugu cya Afurika y'Epfo bagwiriyemo abagabo, nk'uko umwe muri bo yabitwiganiye, naho atashimye ko amazina yiwe amenyekana ku mvo z'umutekano wiwe kandi akaba nafunzwe. Yavuze ko abenshi bafatirwa ku buzi mu mamodoka, mu bunywero canke ku bibuga vy'indege bashaka gusubira mu Burundi. Yateguye ko abambere batanguye gufatwa ku bwinshi mu mpera z'ukwezi kw'icenda, isakwa rikabandanya muri uku kwezi kw'icumi. Uwuserukira Burundi muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo yandikiye urwandiko Abarundi babayo, ababwira ko ifatwa n'ifungwa ryabo aserukira riteye umutima uhagaze ibiro vyiwe. Muri urwo rwandiko Ijwi rya Amerika ryaronse, ambasaderi Alexis Bukuru yanditse ko ibitigiri vy'abafungwa vyabaye umurengera kandi ko biguma biduga. Asigura ko bamwe mu bafatwa bagirizwa kuba muri icyo gihugu ata burenganzira babifitiye, hamwe n'abagirizwa kurenza ikiringo ntarengwa baba bahawe cyo kugaruka ku butaka bwa Afrika y'Epfo yongera koko hari n'abafashwe bagafungwa bagerezwa ibindi byaha nko gusoma ugufata ku nguvu abakenyezi n'ibindi ibitigiri ijwi rya Amerika ryamenye rikuye mu Barundi bafunzwe rivuga ko abafunzwe barenga 90 bose bafungiwe mu gisagara cha Pretoria icyo gitigiri kiremezwa kandi n'ishyirahamwe ONCT Weton Frere rigwanya urudandazwa rw'abantu n'ubyimukira buciye mu kinywabi rikorera I Bujumbura twavuganye na Maître Prime Mbarubukeye atwara iryo shyirahamwe ryakoze mbere amatohoza kuri icyo kibazo
aho dusanga abarundi bashika 56 barahagaritswe mbere n'ubu bakaba bagipfungiye mu icyo gihugu kandi ubujye bafunzwemo bukaba ari uburyo bubabaje cyane kandi butubahiriza agateka kazi na muntu hariho n'abandi mbere 34 bandi bafungiwe ahotse isoko yahiye iri muri cyo gisagara nyene cha Pretoria muri Afrika y'Epfo bose hamwe rero bakaba ari abarundi barenga 90 bafunzwe kandi mu buryo bubabaje mu gihugu cha Afrika y'Epfo
iryo shyirahamwe ryamenye kandi ko hari bamwe bamaze kugwa muri ayo mabohero kubera kubaho nabi rigasaba ko botabagwa Maître Mbarubukeye kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
batatu muri bo baramaze kwitaba Imana bitabye Imana itariki 28 z'uku kwezi kwa 10 umwaka w'2023 bapfuye kubera inzara kandi tugace dusanga ko muri abo nyene harimo 17 b'abarundi nyene hamwe na 6 bava mu gihugu ca Kenya bose bafungiwe hamwe mu kandi gasho dusaba icyo burundi ko ifashe neje n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubwimukira navuga OIM bagashobora kuvugana n'ibyihugu bafungiwe kugira ngo abarundi bapfunze muri ubwo buryo ahubwo bashobore gutahukanwa mu gihugu cyabo cy'amavukiro cy'u Burundi
n'umwe mu barundi bafungiweyo yemeje ko hari abamaze kuhasiga ubuzima naho ijwi rya Amerika ritashoboye kuronka irindi soko ryigenga canke abatwara igipolisi I Pretoria byo kwemeza ko koko hari abapfiriye muri ayo mabohero umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu yabwiye ijwi rya Amerika ko icyo kibazo bakizi neza icyo bikoze Albert Shingiro yatubwiye ko ari mu kazi kadatuma avugira kuri mikro zacu Ambasaderi Shingiro yatumenyesheje mu butumwa bwanditse ko ari ikibazo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo buriko burakurikiranira hagufi Shingiro yavuze kandi ko icyo gitigiri c'abarundi barenga 90 bafunzwe gishobora kuba ari kinini yemeye ko abo ubuserukizi bw'u Burundi buzi badashika 10 kandi ko hari umwe yavuye ari kugwa Mbarubukeye kubwa bagenzi we bo mu mashyirahamwe yigenga nk'iriharanira kugwanya urudandazwa rw'abantu n'ubwimukira bwo mu kinyegero agasaba ko leta y'u Burundi yofasha abarundi bafise impapuro zaheze bari hanze y'igihugu
itafutanga inkaratasi z'inzira mu Burundi yoshiraho amabiro yavyo muri ambasade izerezo zose ziri hanze y'igihugu kugira ngo yuko abarundi bari hanze bokoroherezwa mu kurozwa izo nkaratasi z'inzira bari muri biriya bihugu nyine bagiyemo batarinze kugaruka ngaha mu Burundi ari cyo gusa cyo nyine kibazanye cyo kuronuvera izo mpapuro
aha umushikiranganje aje bimigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro yabwiye ijwi rya Amerika ku buryo bwo kubafasha buriho Shingiro asigura ko icyo ubuserukizi bw'u Burundi mu bihugu bitandukanye ku isi bukora ari uguha impapuro z'inzira zifata kibanza uwo urupapuro rwiwe rwaheze kugira ngo ashobore gushika mu gihugu cy'amavukiro kurondera urumari gihe kinini yasiguye ko ubwo bushikiranganje ataburenganzira bwo ofise bwo gutanga impapuro z'inzira kanatsinda mu Burundi pasiporo zitangwa no gushikiranganje bw'umutekano kandi usaba ubwo rupapuro mureka rengane abyirizwa kwicikira mu biro by'igisata PAF kibijejwe ubwiwe nayo ubuserukizi bw'u Burundi muri Afrika y'Epfo bwafashe ingingo yo kugira rusansuma rw'abarundi bose baba muri cyo gihugu mu rwandiko rwiwe ambasaderi Alexis Bukuru yatangaje ko ari mu ntumbero yo gufasha byihuse umurundi yugira ingorane aho yo bari hose muri cyo gihugu Cyclave ni inkuru ku byijwi rya Amerika
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zobararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngomana Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM chenda ni chenda.
Na watu kulikirabari mumajepe ya Uganda, mwakumfibi gani robja chukuri radio gwiri yobora, Voice of Umuawura, kumurungu FM, umirungu runani, umunani ni vichi chenda.
Ni radio gwiri Amerika, inesi yose, kuva kuambiri, kujira kuchumeiru.
Abategetsi muri guverinoma ya President Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo hejuru ku ngamba zirebana n'amahanga. Kuri uyu wa kabiri bashubije ibibazo bya Sena kuri miliyari 105 z'amadolari y'imfashanyo izahabwa Israeli na Ukraine n'izindi ngamba zikomeye za Leta Perezida yifuza gushyira mu bikorwa timpari zishimwe.
Abo bategetsi bombi bagerageje kumvisha Inteko Nshingamategeko impamvu ni ngombwa kohereza inkunga bifuza kigera kuri Ukraine na Israeli mu maguru mashya. Inkunga yose hamwe ikenewe n'akayabo ka miliyari 105 z'amadolari ya Amerika. Ukutumvikana kuri iyi nkunga byaciyemo inteko ibice bibiri kuko abayigize batabyumva kimwe. Aba baminisitiri bombi barakora ubuvugizi mu nteko umutwe wa Sena ari ubwiganze bw'abademokrat ari nako abarepublikani nabo bemeranywa gutanga inkunga kuri ibi bihugu byombi biri mu ntambara. Ibifatwa nk'ihurizo rikomeye ubu n'ibibazo bihise byironda ku muyobozi w'Inteko Nshingamategeko Mike Johnson watowe mu minsi mike ishize. Ibi byari bimaze n'ubundi gufatwa nk'ikibazo kidasanzwe muri politiki ya Amerika cyo kubona inteko imara ibyumweru birenze bitatu idafite umuyobozi. Kuri ubu we ashyigikiye ko inkunga yahabwa Israeli gusa mu ntambara ihanganye na Hamas Ukraine ikaburizwamo, ahubwo atanga igitekerezo cy'uko hari amafaranga yakatwa ku misoro n'amahoro kugira ngo n'andi akenewe aboneke. Mu gihe bigaragara ko amacakubiri ari mu nteko ashobora kwiyongera, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Anthony Blinken yabwiye abasenateri ko inkunga Amerika itanga kuri ibi bihugu ari ikimenyetso cy'imbaraga za Amerika ku banzi bayo.
Our adversaries and competitors alike recognize that our strategies are working and they continue to do everything they can.
Abanzi bacu bose ndetse n'abandi duhangana bazi ko iyo dufashe ingamba zikora kandi bakomeje gukora ibishoboka byose ngo badukome mu nkukura. Ubu tugeze mu gihe abantu bashobora kudushidikanyaho bakibwira ko twacitsemo ibice tutari kumwe cyangwa se tutitaye ku byo dukora hano iwacu. Ibi biri mu bibangamiye icyifuzo cya Perezida Biden mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Icyifuzo cya Perezida gituma tubona ibikoresho byihutirwa, ibyo bigatuma dukomeza kuyobora. Nyemera ko kuba ndi kumwe na Minisitiri w'Ingabo Austin hano ari ikintu gikomeye, kuko muri uyu murimo n'ibindi byinshi dukora tuba tugira ngo duteze imbere umutekano w'igihugu cya Amerika, tugire ubwirinzi bukomeye, turinde demokarasi yacu ndetse n'iterambere ryacu.
Ku ruhande rwa Minisitiri w'Ingabo Lloyd Austin wunze mu rya mugenzi we yavuze ko niba Amerika inaniwe kuyobora hari ibyago byinshi by'uko iterabwoba rizakomeza kuyibasira, bityo ko Amerika itagomba gutanga icyo cyuho.
Your bipartisan support ensures that we can defend America.
Ubufasha buturuka mu mashyaka yanyu yombi buremeza ko dushobora kurengera Amerika dufatanyije n'abafatanyabikorwa bacu batwongerera imbaraga. Niyemeje kandi gukorana namwe mwese kugira ngo dushyireho itegeko rigena ingengo y'imari y'umwaka wose izatuma Amerika irushaho gutekana. Nk'uko Perezida Biden yabivuze, ubuyobozi bwa Amerika nibwo buhuza isi yose, kandi tunanirwa kuyobora ibyago byugarije Amerika bizarushaho kwiyongera. Tugomba guha inshuti zacu cyangwa abanzi bacu impamvu iyo ari yo yose yo gushidikanya ku cyemezo cya Amerika.
Mu gihe aba bategetsi bombi bavugaga bagiye kenshi babangamirwa n'imyigaragambyo y'abantu babarirwa muri mirongo basaba ko Israel yahagarika ibitero kuri Gaza, ibi kandi byatumye ibi biganiro bidakomeza kuva. Mu cyumba aba bategetsi bari bateraniyemo hagaragaye umugore wari wambaye ikote rigaragara nk'iry'imbeho ry'umutuku, tutabashije kumenya niba ari umuyobozi cyangwa umuturage usanzwe wabashije kugeraho ibi biganiro byaberaga. Yazamuraga icyapa cyanditseho amagambo agira ati muhagarike intambara muri Gaza. Uko kutumvikana kw'abategetsi ba Amerika ku bijyanye n'inkunga yahabwa Ukraine na Israeli mu ntambara ibihugu byombi birimo ni ikimenyetso cy'ibibazo biri imbere mu gihugu, aho bamwe mu badepite bavuga ko bishobora kugira ingaruka ku isi yose.
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugiye Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Lionel Messi umukinnyi w'ikirangirire w'umupira w'amaguru uturuka mu gihugu cy'Argentine yatsindiye ikindi gihembo cy'umupira wa zahabu ku nshuro ya munani nk'umukinnyi wa mbere ku isi w'uyu mwaka wa 2023. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Steve Derrick Ndizeye ukurikirana ibyerekeye imikino ari mu gihugu cya Sweden.
Nibaza yuko atagitangaza kirenze cyari kihari kuko Lionel Messi ni mbere yuko ayo matora ya nyuma amutangaza ubwiye gutahukana kugashimwe ka Ballon d'Or. Nibaza yuko amahigwe niwe yari ayafise umuntu aragiye ibyo yaheruka gukorera igihugu cyiwe cya Argentine mu kugifasha gutahukana igikombe cy'isi yose. Hanyuma kenshi usanga rero bimwe n'ibyo bikombe bikomakomeye ku isi na cyane cyane icyo gikombe cy'isi yose iyo umukinnyi agitahukanye usanga akenshi acyahabwa n'amahirwe yo gutahukana agashimwe ka Ballon d'Or cyangwa umukinnyi yitwaye neza gusumba abandi. Nibaza rero yuko atagitangaza kirimwo uravye n'amateka yako gashimwe ka Ballon d'Or n'amazina arahabwa amahirwe cyane kuko Lionel Messi ugereranije n'abamukurikira hafi cyane urabona yuko izina ryiwe riza hejuru cyane gusumba abandi.
Kuba atsindiye ako gashimwe inshuro umunani ni ibintu bitari bwabe mu mateka. Urabona mu myaka ya vuba uwundi mukinyi ashobora kuzoshikana ngaho canke n'urugero ruri hejuru cyane ku buryo bizofata igihe kugira haboneke uwundi mukinyi ashobora gutsinda agashimwe ka Ballon d'Or inshuro nk'izo.
Ibipira y'inzahabu ya Ballon d'Or umunani nibaza yuko ari imboneka rimwe kandi nibaza yuko muri ino myaka ya hafi nta wo kwizera yuko tuzosubira kubona umukinyi ashobora gushikana imipira y'inzahabu kuko urabona abari hafi yiwe n'abakinyi bakiri bato bafise amahirwe menshi yo gushobora kuzotahukana umupira w'inzaho muri kazoza nk'umufaransa Kylian Mbappe ugashyiramo n'uwo munyanorvege Erling Haaland. Ariko rero nibaza yuko kuzobona umukinnyi azokwegeranya imipira y'inzahabu umunani nibaza yuko twobiha nk'imyaka nka 30-40 iri imbere niho kumbure tushobora kuzosubira kubona umukinnyi atahukana imipira y'inzahabu umunani.
Mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi harabaye impari nyinshi aho harabavuga ko ariwe mukinyi wakataraboneka ariko gwego go hejuru ashobora kuba ari n'imbere ya Pele canke Diego Maradona. Abandi bakavuga imbere y'uko atsinda igikombe cy'isi yose ari mukinyi rurangiranwa mugabo adashobora kuja muri ugo rugero ya Pele na Maradona. Ubu asinze umupira w'inzahabu inshuro 8 akaba yaratsinze n'igikombe cy'isi yose. Ni kiye kibanza mu muhamu mateka y'umupira w'amaguru ku isi mugereranije na Pele na Maradona?
Nibaza yuko muri ino myaka ya hafi twovuga aho twamubonye nibaza yuko imipira y'inzahabu umunani yongeye kwerekana no gushimangira yo Messi ari umukinnyi urangiranwa uyu munsi twofata nk'umukinnyi wa mbere ku isi. Nibyo ubushimwe bwa Ballon d'Or mu myaka ya hera ya kera bwahabwa na cyane cyane abakinnyi b'i Buraya kuko nk'abakinnyi nka Pele abakinga Diego Armando Maradona hari imyaka batari bemere guhabwa ubwo bushimwe bwa Ballon d'Or. Nibyo babaye abakinyi beza ariko uyu munsi uravye iterambere ryo guhanahana amakuru amateleviziyo mpuzamakungu ubuhinga bwa none bw'ama social media biraboneka rero yuko Lionel Messi abayeho mu gihe kiwe mu bihe bidasanzwe by'iterambere ry'isi iterambere ry'umupira w'amaguru. Ibyo rero bigaca bimufasha nawe kumenyekana cyane agakundwa cyane gushikaho rero uyu munsi dushobora gufata yuko ariwe mukinnyi wa mbere w'umupira w'amaguru abayeho kandi bizogora kugira hongere kuboneka uyine umukinnyi nk'uko twari duhejeje kubivuga ashobora kuzotahukana imipira y'inzahabu umunani n'ubundi bushimwe bwihariye ku giti cyiwe.
Mu ijambo rimwe mu gihugu cyiwe cy'amavuko Argentine hari abamwinuba batamwiyumvamwo ko umwanya munini yamaze ari hanze akina muri Espagne mu mugwi Barcelona. Ubu kubera yabatsindiye igikombe cy'isi yose agatsinda na Copa America ubu bazomuha icyubahiro ko ari umuntu yanditse amateka mu gihugu cya Argentine bakamwiyumvamo.
Ibyo nibaza yuko byahindutse kuko uravye ku Argentine gutwara igikombe cy'isi yose igatwara na Copa America ibifashijwemo na Lionel Messi nibaza yuko ubu ari umwe mu bantu bafise icyubahiro kidasanzwe muri Argentine ikamenya ku isi yose. Nibaza yuko Lionel Messi nyuma yo gutwara igikombe cy'isi yose hoho yarashimangiye yuko ari umukinnyi akunzwe kandi no mu gihugu cyiwe. Nibaza yuko icyubahiro agiye guhabwa ari icyubahiro kidasanzwe mu mateka y'isi na igihugu cya Argentine mu mupira w'amaguru.
Ndabashimiye cyane.
Murakoze cyane.
Ahanu dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara mbashimiye kwa mwaduteza amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi wihanganye aho ngabike umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste ishimye imana
Ni gero tizimba mukira ngo nibutsije amashuri maze ndumva ngezo bambe 11